Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vya mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Niyo neza nchuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kuwa mbere tariki 3 y'ukwezi kwa kane mwaka wa 2018 ni saa 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda, muri Amerika no muri Canada ni saa 4 yo ku Murango. Ikaze mu kiganiro muri sanga gitaramijwe na Frederic Undikije. Ejo ku munsi wa Mungu igenekezo rya 49 y'ukwezi kwa kane, Abarundi baributse imyaka 46 irangiye habaye ubwicanyi bukomeye, bamwe bavuga ko ari honyabwoko yakorewe Abahutu mu 1972. Ibirori byo kwibuka abaguye muri ubwo bwicanyi vyabereye Inyambeho muri komine Gitega mu ntara ya Gitega. Ku igenekezo rya gatanu ry'ukwezi kwa gatanu, naho ni ukuvuga ku munsi wa gatandatu, ishyirahamwe ya Genocide Canada rizotunganya ibirori byo kwibuka ubwicanyi bavuga ko bwari honyabwoko ryakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1972, bizobera mu gisagara cya Ottawa mu gihugu cya Canada. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi twatumiye abashinganahe babiri baserukira amashyirahamwe yatunganije ibirori byo kwibuka ubwo bwicanyi bukomeye, hamwe bamwe bavuga ko ari honyabwoko bwabaye mu mwaka wa 1972 mu Burundi. Turi kumwe na Frederic Nzeyimana, umukuru w'ishyirahamwe riserukira Abahutu bacitse ku icumu mu mwaka wa 1972, hamwe n'abari buriyemo inshuti n'abagenzi. Nzeyimana n'umuhinga akongera akaba umushakashatsi mu vy'indimi, imigenzo na kahise vy'u Burundi. Yahoze yigisha muri kaminuza y'u Burundi imbere yo kuja kunonosora ivyigwa vya anthropologie muri kaminuza Université de Montréal mu gihugu ca Canada. Afise kandi urundi rupapuro rw'umutsindo muri filozofi. Mwaramutse neza Frederic Nzeyimana. Murakomeye? Yego me. Turi kumwe kandi na Emmanuel Nkurunziza. Emmanuel Nkurunziza ni umunyamabanga wa ASE Genocide de Canada aba i Toronto. Yakoze ubushakashatsi ku ihonyabwoko akaba yabukorera muri kaminuza York University iri mu gisagara cya Toronto. Yashimikiye cyane cyane ku bacikacumu ingene bibuka, ingene bashikiriza ivyababaye ko haba mu bikorwa vyo kwibuka canke mu bindi biganiro. Nivyo biri muri teze ya doktora yiwe. Muri beneza Emmanuel Nkurunziza.
Ndabaramukije Nkurunziza, ndabaramukije na mugenzi wanje Nzeyimana Frederic hamwe n'abarundi bene wacu.
Murakomeye?
Yego cane, bake.
Ego me leka tutarinze kubatesha akanya, dutangure kuri wewe Frederic Nzeyimana. Ibirori vyo kwibuka abagandaguye mu 1972 vyagenze gute? Harejo ku munsi wa Mungu.
Ibirori vyo kwibuka bapfuye mu mwaka wa 1972 yahitanye abantu benshi harimo n'umubyeyi wanje, abantu bashika ku nusu y'umuriyoni mu Burundi. Kubwa Collectif de Survivants Victimes du Génocide Hutu de 1972 iyo ndongoye yabaye ijo ku Nyambeho, hakaba hari itabye abantu bambwiye mu mwanya weze bambwiye ko bashika ku 200 canke hafi 300. Mugenzi wanje aserukira Burundi bungi na hamina ni bataza gushobora kutubwira neza ingene vyagenze, ariko ico nubabwira je nakurikira vyariko biraba hano muri Canada. Mbonye amafoto, mbonye abantu b'abadamu, abantu bagowe, abantu bato bato bose baje kwibuka abantu bacu n'ibisabisho byabereye jenerakoro ya Mosuzi. Mbonye ivyo bintu Imana iriko iradufasha mu Burundi bikaba bishobora kuvugwa, kandi twari twarahujejwe kurira canke no kwibuka umuntu nawe wari umuvyeyi wawe. Ego ndamuze ku muri umwanya nibaza mugenzi wanje Dioki Ntahamira aza kubivuga ko yije ku niwe yavuye ahagarikira urubanza rwo ku Nyambeho.
Muri iki gihe Mushikantahe Ntahamira nibaza ko atazo ari mu kiganiro, ariko tuzomuha akanya uwundi munsi.
Yego cyane.
Ego namwe Emmanuel Nkunzimana, mu duce ku mayanga ibitekanijwe mu kwibuka abagandaguye mu gihe 1972, aho ni ku munsi wa gatandatu muri indwi.
Murakoze cyane. Nkurunziza mugabo Petero. ishyirahamwe ryacu APR Jenoside Canada ku munsi wa gatandatu tuzokoranira i Ottawa kugira twibuke yuko mu mwaka w'1992 ishyirahamwe ryitwa ubu ryari ryateguwe kumara guhonya ubwoko bw'Abatutsi ryari rimaze imyaka rikiragiza inyandiko ryari rimaze imyaka ritoza intererano kugira ngo bihamirize Abahutu ngo bikure ku ngo icyo bita intwaro y'agacinzira y'Abatutsi. Hanyuma rero kubera uwo mwaka batanguye iyo tariki nyine y'1990 cyane cyane mu ntara za Rumonge, Nyanza, Lac, Kanyujumbura bakica Abatutsi bakuza ko bikaba ari ibyibonekeza yuko kwari kumara Abatutsi. Ariko rero kubera ibihe tugezemo twebwe twashimye ko uyu mwaka icivugo twocerekeza ku kibanza cy'ukuri utungane cyo kwibuka abacu bagandaguye bazira ubwoko no kwibuka abandi Barundi bene wabo baguye mu mworero kuri ubu igihe cyo guhasha abagomba kumara Abatutsi kugira ngo ntitubyitiranye no kurondera ibibanza muri politiki. Twabishyize mu Gifaransa tuvuga yuko teme ari le devoir de mémoire et la recherche de justice surpasse le calcul politicien. Nuko niko tuzabigenza. Hanyuma rero kandi ikindi tuzoshimikira ko nuko muri iki gihe dufite ingorane nyamukuru z'uko abacikacumi bo mu bwoko bw'Abatutsi badafite aho bashikiriza ibyabashikiye haba 2022 haba no muri imyaka yakurikiye ariko reka ngo 2022 kubera abenshi baratotezwa barahirwa n'inzu yegamiye ubutegetsi gutyo bigatuma mbere n'ibikorwa byitwa ko birimo byo kwegeranya ngo ibyemezo by'ingene ngo ubwishingizi bwabaye mu Burundi n'ibyamaze kuvuga ukuri ngo no kurekuriranye batabijamo mu genzanje Nzeyimana aravuga ko wibutse ahantu ruguru abantu bashika 200,000 ibyo ni ikimenyetso cy'uko bitanye kuri bamwe ubwoko bw'Abatutsi nka Jenny Chai hano na Ronce abambwira yuko bo muri komini ya Rusange muri zone Murambi kuvaho mu mugu w'abacitse ku icumu bageneye uwageze kubarisha abantu 193 akaba ari yegeranya ibyabaye nta n'umwe asubiye kwitaba. Muri makare nagomba kubitegura yuko twebwe tuhagarara kukondera ukuri kurondera ubutungane ariko tudasamajwe no kurondera ibyiciro bya politiki.
Ego mushana he Frederic Nzeyimana ikibazo cy'ihonyo bwo gucanga ubwicanyi bukabije abarundi ntiba kibona cyo kimwe ku bwanyu uho ko rw'iki ndabona ko iki cyo muhuriza ko ari uko ho ubutungane ikahakaba n'ukuri ikintu cyo kurwa kugira ngo cyane cyane mwebwe incabwenge muve eka abarundi bave mu bintu byo gutuma nako urutoki ahubwo araba imbere barabe ngo ngene ayo moko atoba ikintu ki bavangura
ngo binonosoye mu buhinga bwa anthropology bwa mwe nagomba kubanza guhinda ibyo numvise Manuel avuze yuko ubwo igihonya bwo kujya wajya shaka kwihonya bwo bw'Abatutsi ndemeza gusa ko ari Abatutsi bije ngabo ibyaba 2022 sabashaka guhonya bwo bw'Abatutsi ubwica ngaba 2022 uko nabitohoje ni ihonya bwoko ryakorerwa Abahutu rigakogwa n'akagwe k'Abatutsi b'abahima bari ku butegetsi icyo gihe barimo na se wabo wa Manuel witwa Samuel Ndwingoma yari komanda wa guverineri w'i Bururi kandi kubera nyine uwo muntu akiri wa Manuel bashobora kuzomutubariza neza igituma yahonye Abahutu ni ihonya bwoko mu matohoza twakoze yakwije ibimenyetso bitatu nkenerwa bisigura ihonya bwoko nasa no kwerekana ingene tumenya ko ari Abahutu batari Abatutsi
ariko mubandanije kuvuga ijambo ihonya bwoko ntiriremezwa n'ishyirahamwe mpuzabakungu nibaza ko hamuvuga ubwicanyi bukabije sinzi
ihonya bwoko tugomba ko inama nshingamateka y'u Burundi izogemeza ahantu igakisaba inama mpuzabakungu kubyemeza twetuma tuyita ihonya bwoko ko papa yambyaye yishwe gusa no kubera ari umuhutu niko ndabyita kubera iki ndabivuga gutyo ni ukubera ihonya bwoko rirafite isiguro uburyo wansigura muri anthropology ari ibimenyetso bitatu ntabanduka bimaze kuba ari ivyo nawe abataragemeza ica mbere ni uko igihonya bwoko rikogwa na leta kandi rikaba ryarateguwe ica kabiri ni uko ari ibimenyetso bikubwira neza uwo bapangiye kwica ica gatatu mu kubikora bakoresha uburyo bwose bwa leta ifise kugira ngo bice benshi bashoboka mu mwanya muto kandi atacamira. Je novuga nuko ninduru zimaze iminsi zimatege nuko ushaka gutemagaza leta ya nyakubahwa Petero Nkurunziza zatanga mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu zimataniye nuko udashaka ko igihonya bwoko rijabona ukabo ryagira ba batutsi b'abahima cyangwa ababirigi n'abandi bose babibafashijemwo baja habona benshi muri abo bitwaza iby'amamanda cyangwa iby'amasezerano muri Arusha ahanini baratinya cyane ko intwari irimo ahanini igizwe n'impfubyi zo mirongo irindwi na kabiri ko iyo ishobora gushyira ahabona abakoze igihonya bwo umwaka wa mirongo irindwi na kabiri bakaba bambaye ba muri politiki interinasiyonali. Icyemeza ko abicwa mu mirongo irindwi na kabiri hari uburyo bw'ihonya bwoko turazi tumute ko byari bipanze uko byakorwa na leta zatubizi mwa byari bipanze gute biwe nuko abaza kuyoba abaza kwicwa babahamagara bafize impapuro z'amazina nashaka kubaza nka mugenzanje Manuel arazi ubwenge kandi yari izo mashuri ahanitse ambwira nyine umuntu ari Bujumbura ashobora kumenya amazina abiri y'umuhutu wo kumosa kimwe n'uwima bari mu Cibitoke cyangwa uwisa Mwaro amazina abiri akamenya nuko kuwa kabiri azoba ari mu ishuri rya gatatu isaha zine hanyuma yongera mbwira umwanya bifata kugira umenye amazina bashika hafi n'isi y'umuriyoni mu makomine yose y'igihugu sinibuinda amakomine yose y'igihugu cy'uburundi uko kingana ntabwo bishoboka na cyane cyane nimba uko mugenzi wanjye Manuel ahora abisigura yemeza ko batewe igitumbo kuva ku itariki mirongo ine n'icyenda na mukiza abahutu bicwa biroroshe kumenya ko ari abahutu batari abatutsi ndagomba nako nyine nibarize ikibazo Manuel aje kubaza nk'uko je mpura mbaza hanyuma turabe ko turonka inyishu umwe menya gute ko ari abahutu bishwe uca abantu ikivunga abantu harimo abahutu n'abatutsi uti ninde yabuze uwe wabo mirongo kabiri wafashe ikivunga abahutu n'abatutsi abakirizi ndoki usanga ari abahutu abatutsi bakirizi ndoki usanga abapfaso ni nka ba madamu Rose Karamiza yari arongowe na komanda yahoze Martino ubona bakaba yishwe kandi ari we yanaguriye perezida Micombero ibiriko birategurwa yibaza ko hari icyo aza kubivugamo atamenya ko izina ryiwe riri ku rutonde rw'abicwa naho mugenzani we yoronke ibyo asigura ku bantu nta kundi iyo ushobora kunyumvisha igicumuro cyangwa ibwirizwa umubyeyi wanjye yambyaye yari yarenze muri amwe cumi batwigisha mu isengero kugira yicwe kandi atabwe mu gipfuriyo.
Reka nicyo kibazo twibaze Emmanuel Nkurunziza Abarundi ku byerekeye ubwo bwicanyi bwabaye mu bihe bitandukanye mu Burundi ntibabivuga ko cyo kimwe ariko abantu b'incabwenge nibaza ko mushobora kugira ngo mu cisha ukuri kuri mushikirize musabe ko ubutungane buba eka musabe nuko abantu bavuga ukuri ikintu cokorwaga Emmanuel Nkurunziza kugira ngo abarundi ubwo bwicanye bwarabaye kugira ngo bakinge ntagire ibindi bimeze nk'ivyo byo bwicanye buzoba haba ubwicanye bukorerwa abatutsi cyangwa ubwicanye bukorerwa abahutu.
Murakoze cyane nashaka imbere y'uko nishobora kwica ikibazo mu mbarira mushinga nkaye nkunda ikije kizari nicyo kugwa kugira ngo mvuge ikintu kuva mu kaga kibonye bwoko bunkundire mbande nishuye mugenzanje iteye Imana yego koko aravuze y'uko jewe kanide icyo yagiye kuvuga kandi ishima ndarufata ariko tumushimye yananyigishije ku mutanga wa mbere n'uwa kabiri ndiba yanyigishije harimo filozofi nk'uko mwabivuze kandi kimwe mu byo yanyigishije nafashe yabikura kubanza guseruka mu kubera mu kuvuga ukuri Socrate aho bagira bati on ne répond pas par la justice par excusez on ne répond pas on ne répond pas à l'injustice par l'injustice ni kuvuga yuko ikiri nk'ikivuri kiri kubera ikivuri nimba tugeze ahaturi ata muntu n'umwe arahanirwa ihonya bwoko ryaje rihama abatutsi mirongo irindwi na kabiri mugabo rikanahitana n'abaho kuri ubu hari umuntu batagira icyo bagira birakenye gusohoza kugira ngo tugere uno munsi ni kubera hatigeze havuga ukuri ikintu cyambe ica kabiri kubera hari n'abaje bagomba guhora bitwa ngo bahora ababo ngo bahora abahutu bakaca bagomba gushinga abatutsi niho haho niyo mbaje uwo mutuzi imana yahoreje kumenya avuga ati ikintu kimuri kimwe birika ijambo bwa kabiri arakoze neza kuvuga ko ijambo poroji nibyo ndabizi ya leta na poroji sindi ko byari kinyo yuko arinda kubandanya muri doktora kugira ngo ashobore gutandukanya ndwi ngoma ya Samuel n'umubyeyi wanje sinzi Rwanda mufimbura mugabo icyo yomenya data yari umuhungu w'ikinyege ndafise yomva ashatse cyangwa abaze inzego nta wundi muhungu bavukana y'abantu b'ingoma ya wundi icyo kikamucakaye icya gatatu antropologi yize nifuza kwibandanya none ushobora itamufasha gutandukanya umuhima n'umunyaruguru ni kwereka inzozi Nzeyimana mbere aho uno munsi yadukanye yitwa Ndoyingoma ku mwaka w'2011 yaranditse ivuga gusa nari ifite inzandiko yaranditse avuga ngo je Nkurunziza Emmanuel ngo ndiko mbandanye umugambi uwo yita ngo yakoze umugambi wo kumara abahutu ndetse mbananiye Artem ngo ni databukwe nyakubwira Imana Nzeyimana duhurira mu kiganiro naje gushyikiriza kuri Bibliotheque Publique de Toronto aho nasiguye yuko nibukije nabwiye abatayizi nayo yabireka kabiri bavuga yuko simbananiye Artem nta wundi uzi kuri agafata online uwo yavuga ko ari databukwe arafise yego ni kuri yitwa gutyo ndako mugabo ntacasasana n'uwo simbananiye uyu mu antropologe rero adatandukanya umuhima n'umunyaruguru ntatandukanye nduhingo mwasananiye agafata data akamuha abo bavukana akwiye kwisubira ko aho ndahagarara kuko ikiganiro ndabaye kuri jail mu rwego kubera ukuri ariko kumurikira ko byose uhereye ku butungane nkundira ngo ikintu cya gatatu kijyanye kuri uku kuremera kuko hariho akantu yamashyiramo mu nzani ko n'ubwo avuga k'abahima ndi kubera iki uno munsi bavuze Ndoyingoma ejo bundi babinditse ngo Nkurunziza mu jail ngo ndi kumwe ngo n'umunyamabanga kigira cy'umwango wa national zibi aje ariko kurwanya inkonyabwoko bacashisha munsi y'ibicapo ngo nguye ngo ari kumwe na mwene simbananiye urumva gufata umuntu kanaka iyo kumutuka sindabihagarara ko ejo bakamwita data bukuri uno munsi bakamwita data uno munsi data w'ukuri bakamurenza ko intubenye uwo bavukana ibyo ni bimwe byabyita fosariya kuyo babyita kugira ngo abantu guhigika abica imfungwa gatonya abagabo kugira ngo bave guhiga ukuri aho kutari nayo ababene gukoresha ntibakurikirane arambajije yonze imana izazo bimwe ngo mugaragaze nshaka ngo ndazi ko dusangire ijambo n'abandi bavuga kugira ngo amagara yagize ati tabarani zinga n'umuntu ari bujumbura amenye amazina y'umuntu y'umwigisha ari mu rutana akajya kumutora akamwica kuko nibyo reka mfatireho akanya ndamusuhuze kuba umubyeyi je rwanda yagiye yishwe n'urwo akaraga ariko nubu ndacanuka Ndoyimana ndagufashije muri uwo mubikosoza bamuhitana icyubushye impagarara ku mubyeyi wawe ariko ibyandiko dufise n'abandi bashakashatsi barondo birerekana yuko icyo gihe bijya mu itangwa amazina ngo intonde yo kumara abahutu zari intonde z'amaze imyaka baterera muri ubu umuganga w'abakozi w'u Burundi kugira ngo bategure repubulika y'igisoreye simbuze ko bose abishwe bari kuri izo ntonde mugabo intango byayo ubundi ndetse mpagarara ku mubyeyi wa Ndoyimana ndiko mvuga uhagarara mu rugo ibijumbu
begome muse nk'abasozera tubona akanya kariko karihuta
cya kabiri kuko niyo zako dusangira ijambo umushinga n'inkundi kijamba dije ndagerageza ni ntagagura yavuze ati kiye gitege ibihumbi 500 aho mpagarara ku gitabo cy'umushakashatsi n'ibyo mu kasinga y'intanda y'ivari yerekanye yuko atakuntu igihugu kirimo imiliyoni 3 n'igice kitubura abantu barenga 100,000 ngo guca 99 biboneke muri todo masikibirite kubera abapfuye kenshi barabagabo hanyuma yabaje n'ikindi twebwe tukunda kuvuga ko ari gitumbuka aho yayadutahuye nayo sivuga ko yabeshe kuko twebwe turemeza nkomeje kuyivuga yuko integuro yari ihari iri mu nzandiko abashakashatsi mu rwego rwa Mark Manirake yarerekanye urwandiko ku nshingwarumenekeza aho zahamagara mu mabwiriza 10 yandi bene twava tubona mu 1990 mu Rwanda y'ubwene bumara abatutsi no mu cya kumenyekana ikibazo cya kane ati ntabarubire ingene uzenya umupfa umushinga nkaho waroze yahitanye n'ububicanyi sindi ko nshimanza ariko ndabibutse yuko muri ibyo ndi gutegura iyo leta yitwa ngo repubulika y'isoreye kuvuga uburundi butagiramo abatutsi irafise abari babiteguye inzandiko zarafashwe nuko zitaje habona ibimenyetso byarakozwe ku ifaranga amazu barubatse ku mpangu amarembo ashira ko imishwara yari y'izuba kandi iryo faranga uyu mushwara bawushize ku rufaranga rumwe kugira ngo n'umuntu w'umukene uhebwa abone ikimenyetso cy'iyo ntwaro
Reka ndabasabe mu kanya kari imbere Emmanuel na Frederic mushire muri aba masaha yanyu ndabahaye ijambo ntimurenze umuntu umwe muzaba mukoze kuko turafite abanywanyi benshi reka bashaka kushikiriza ivyumviro n'ibibazo muri aka kanya turi kumwe na Innocent. Innocent mwiriwe neza?
Yego mwiriwe.
Muri hega Innocent?
Ego muri kanya kanya ndenga mukanya yose mukagara cyabo cyogora.
Izina y'ikirundi ninde?
Ni kibazo hamwe n'igitekerezo.
Yego duka ku ijambo.
Yego turumva ko bakwiye kwibuka Jenoside yagiriwe abatutsi muri Canada muri Ottawa. None kugeza ubu ko haciye imyaka myinshi amatohoza amaze gukora ababikoze ni bande ko badashengeje ngo bahanwe. Yego n'abasize inkoko y'abatutsi ni bande babikoze. Ko batacha imbere ntahe ngo babakubite ntahe mu gahanga hama nkavuga ati ni kubera iki bashimye kwibuka abo babo muri Canada ho kuza kubibukira ino mu Burundi kandi mbona n'umutekano ino mu Burundi ukwiye icyo nicyo kibazo nari gifite abakoze icyaha byose muri kiriya gihe bafatwe bagakubitwe ntahe mu gahanga hama natwe dufatane mu Burundi yaba umuhutu n'umututsi tufatane mu nda kuko ubu turi bamwe kandi ubu dutekanye dutemberanira hose ubu atangorane.
Murakoze Innocent. Reka duhe ijambo Idefense. Idefense muri Beneza? Muri he Idefense?
Njye ndi Kigali mu Rwanda.
Izina ryawe ni nde?
Gusa iyo turebye Idefense mu Burundi.
Idefense izina ry'iki?
Yego nibyo koko nta wajyaho nyine ngo ahakane ko muri ibyo bihe byose abatutsi batwitwaga cyangwa se ngo ahakane ko mu bihe byabibanjirije na nyuma yabyo nabwo abahutu batishwe nubwo wenda nta matohoza aba yarabaye adafite abogamiye ngo agaragaze ngo ubu bwicanyi ni jenoside ariko ikibazo si icyo ahubwo usanga hari abo bashaka gukoresha jenoside ijambo jenoside mu bisa n'ubucuruzi ese kuki bataza nanga mu Burundi ngo bahibukire banasabe nayo matohoza abe mu buryo bw'ukuri hanyuma ubwicanyi bwibuke mu buryo bwabwo ese ubundi bwiswe jenoside kwenda ari izina ry'abazungu abirabura cyangwa se abarundi nta buryo bo bafite bwo kwita ubwicanyi bwabo kugira ngo ubwabo bamenye inyito babwita bamenye n'agaciro babuha ko n'ubundi ari amaraso yabo aba yarabavuyemo igisigaye rero njye mbona icyo abarundi n'abandi bose hano muri Afurika bakwiye gukora kuko twamaze kubona neza ko hari abanyamahanga bashaka kudushyiramo za jenoside kugira bazigire ubucuruzi cyangwa se babyifashishe bafata ibihugu byacu uko biboneye njye numva bakwiye gusezerereza imiyoborere ya kapitalizmu bakakira kominizmu kugira ngo ibintu byo kubona abantu b'abazungu cyangwa abandi banyamahanga baza kuduyoboreramo bakadufata amaraso kugira ngo byagabanuka kuko usanga abantu ufite imbaraga aba azikwiza mu baturage ibyo afite by'igihugu bikaba iby'abaturage bose nta cy'umuntu ku giti cye usanga abantu batatu batunga ubutunzi bwa gatunzwe n'igihugu cyose nge numva ari wo mutsimbona
yegome Idefense urakoze reka duhe abashinga ntahe ijambo bagira icyo bavuze kuvyo mushikirije kuvyumvira mushikirije mushe na Frederic Nzeyimana mu tutangwe kuri wewe Innocent na Idefense baravuze cyane cyane kuvyerekeye amatohoza nibandi urutonde rurazwe rw'abantu batunganije ubwo bwicanyi reka muce muduga ku ijambo ni no ku cimvira cyashikirijwe na Idefense duga ku ijambo mukanye gatoye cyane munota umwe
ngose kira collective de survival victime du génocide hutu ubu kubera Burundi batanguye ibintu byo commission vérité et réconciliation twiteze yuko ibyo bazoshobora kwegeranya bizoshobora kuvuga neza ari ibiharuro byo duharira ko ari bya bishwa bari kuzabuze bizovuga bazoshobora kutubwira neza ko aho tunabatutsi ibyo byo byo giye bazotanga raporo twiteze ko ibyo bintu bizosokoroka mu buryo tudasubira kubiharira mu Burundi cyo ni kimwe ica kabiri ibyo bivuzwe
Idefense
niwe yavuze ibyubucuruzi
yavuze iby'abanyamahanga
iby'abanyamahanga zina je nabyemera kubera ugarutse inyuma muri izo nyine bya ibiriko birabubu n'ibyabaye bwa mbere ari hantu bifata ni ntageze kubivuga nk'itangura ababiri nyine barimo mu bintu byabaye mu Burundi agacahongera ko nuko nibyo mvuga ku bayimugabe n'abahima ndi baratutse ubwa mbere mbwa barabagize abatutse amabagira abantu baho ubutegetsi hanyuma baca bakora ibyo bakoze amahanga barimo nyine barafite ikintu badandaza narasomye antu mu byandiko byanditswe ni leta za Amerika aho zanditse ko mu 2022 batashaka yuko abahutu bose kubera aribo mu Burundi atari ko byoza kubwa leta za Amerika batayubaye ngo abahutu abo batwara ko barazi ko atwaye abahutu ko aribo benshi mu Burundi azoca abaha amahoro azoja aba leta stade mu Gifaransa kugira ngo ace abaha amahoro nabo bakeneye ko mu Burundi haguma hari indyane kugira ngo bashobore guca kuri abo bahatwara nabo batiza ko ari abantu abo bita imbeho cyangwa abo bashize kugira baje kwiyambira muri Zaire cyangwa ahandi kubera twari ubutunzi muri kariya karere ibyo by'abanyamahanga biriho bakoresha iki bakoresha ibintu byo kuvuga yuko akonya bwoko nk'uko bamaze imyaka ibiri bariko barabesha ngo leta y'u Burundi ikira ko amahonya bwoko kandi bose bagenagiyeho inshuro kabiri mu 2016 na 2017 nta bintu by'amahonya bwoko yaba ya leta y'u Burundi irikira ahonya abatutsi nawe n'abatutsi ndahura n'aba abahutu nta numva bibona mu mwana ibyo nari numvise ni muri Canada yuko umenya ari amahonya bwoko ariko abatutsi mu Burundi ibyo nibyo badandaza hano nibyo numvise na ba Manuel badandaza hano muri Canada mugabo ndashobora kuvuga yuko atabyo ndabonye muri ico gihugu
egome Emmanuel Nkurunziza namwe ku vyumviro n'ibibazo vyashikijwe na Innocent na Defense duga ku ijambo
murakoze cyane reka mpere ku kiciyumviro kikumba kubiye hamwe cyo icokugwa icokugwa ni itohoza ryigenga no kuvuga itarongowe n'abagenye n'abahembwa n'ijya leta igizwe na CNDD-FDD state ikinda kivuze kubera uwumvije nzeye imana cyangwa n'abagenzi be bumenga severe kurya ari ubu jari ifinishi ya dose kubera ikinda kivuze gutya ku ngingo yo kuvugana no kumenya ukuri na je ndahagaze ni kuvuga sinase ko haba verite reconciliation mugabo ikomisiyo igizwe n'abahembwa n'ubutegetsi bwa CNDD CNDD ni umwana wa FRODE kuko CNDD yashinzwe na biro politike ya FRODE mu 2023 kuri Claude de Lac Tanganyika nk'uko tubisobanura mu ikete rya CNDD umwe mu bagize biro politike ya FRODE FRODE yaje iguye muri ubu UBD ya 69 ari ikomoka muri ubu yo mu 71 ari niyo yayo ndi yari yararitse kumara abatutsi ibyo byose nta n'umwe ndiga numva muri bavuga bati abantu tubakomokako umwisi ntawe nayo Prosper yari umupalite butumye yigeze kuvuga ati yarabitanzwe ijyanye ku isanga rero yuko ari continuity kuva mu ntango nicyo gituma ariko ndavuga nti kuri udutohoza rero yakeneye mugabo apana ko arigikwa n'abakozi nawe ushobora kwitira ubanza utubazo dukurikira nyarutse bati kuki ntuze ati ni bande bagize ubwo bwicanyi nama bikwivuga habuze abantu bafeye gutohoza runaka na naka mugabo bararitse ubu nayo urumva ko ishyisa babandanije ibikorwa byayo ari nabo na nations nyine kuvuga ishyirahamwe mpuzamakungu ryavuye risaha 2023 ya FRODE rikomoka muri ubu yateguye igashyira mu ngiro umugambi wo kumara abatutsi igahava inahereza ishinga mu kubandanya ariyo CNDD-FDD nibyo kuvuga rero ngo resakitore bene kubikora aho sindahagarara biribonekeza n'umwana yoruca ni hamwe Bujumbura nyene hatwara bene ko barakoze nako data wanje bagize igihonya bwoko nimumvise nishira nkuko babikora ikibazo gikurikira ati mbega kubera icyo mukobwa muvuga mu gifaransa genocide genocide kandi kuri ubu ari ijambo ry'ikizungu ego warakoze cyane kuko nagomba naho nkize amategeko na mbagarare ku bintu bya justice cyangwa byatwa icyaha ntigihagaze kugene bakivuga mu rurimi runaka cyangwa runaka ni kubera nyine kugitegura no kugishyira mu ngiro rero mpamora alo igihe hari abantu bahagaze hana bagategura kumara ubwoko bunaka muri mu gifaransa ni genocide cyangwa ibyo kiva mu kiratini sindahagara mu kirundi tubyita ubunya bwoko nk'uko hakonye mu Rwanda bita itsemba bwoko icyo nakora ni uko ashatse no mushigikira ihonya bwoko nibyo bifigura neza icabaye kuko guhonya biratanye na sidere yo muri genocide donc genocide kuno kwica gusa ikibazo yego ndarangije nsigaje kamwe gusa kajya yavuze ati gucuruza nzeye imana Federico yavuze ngo nabamanwe n'ibyo bacuruza so gucuruza kuko mu bari ikibazo bavuga ngo
kapitalizmu kuri kuri kodinite baravuze bati rien de nouveau sur le soleil ibyo gufata bakanyaguza umugambi w'inyabwoko muri rivalite hagati yabo mu buseruka mu burengero mu 1971 igihe bari kubategwa kumara abatutsi Burundi abo muri ubu barashoboye kugirika ku catsi abo muri Fédération internationale de la jeunesse socialiste unako ntibarazitse ku catsi barabibitiriye ku mpoto bakwiragije hariko ikidodo c'amakosa cy'iyo federation kubera yari izwi yuko ishyigikiwe n'umuganga wa kominote yo mu Burusiya byaciye biba intwaro yari he Bujumbura yashoboye guca yirukana uwaserukira u Burusiya yari asanzwe ari mu rugendo iwabo baca basaba yuko atotaha ibyo biranditse mu gitabo cy'Amerika John Stockwell ndibwira abazanye John Stockwell in search of enemies kuko po 1980 gushika 1982 nizo ntereko yandika ku Burundi ariko yandika ku gene intambara y'umuri angola yagenze yayigwaye mugabo arashiramo izo mpapuro ziravuga mu Burundi iki rero nagomba ntihagire uhava agira ngo ni bishasha ngo dusenye intwaro y'ibitangaza y'abantu bazi kuyungitira hagati y'indyane zo muri kominizimu na kapitalizimu byose byaramyeho umunyakinyoma ufite ugomba gukigira ikosa
ndaguha akanya reka Frederic Mukanya ndaguha ijambo ariko reka tubanze duhe ijambo abandi banywanyi kuri radio ijwi rya Amerika ndabona akanya ari gato cyane rwose ariko murabanda muratangura kuri ico kuri iyo nyishu mushaka gutanga mukanya gato cyane rwose turi kumwe na Samuel muri iki gihe Samuel mwiriwe neza Samuel mwiriwe muratwumva numva telefone ya Samuel atari itari kwirakora Elia mwiriwe neza
mwiriwe neza ndabahaye mwiriwe cyane kose
mwiriwe muri hehe Elia
yewe sanzwe ndi Bujumbura mu Burundi
izina ry'ikirundi ninde
Sengiyumva
murafite ikibazo cy'icyumviro mu kanya gato cyane rwose
kome murakoze kumpa kanya hama twumvise bariko baravuga nk'abantu bangirizanya abo batumire ubwo ibyo bintu biba byarabaye kera ntibobireka kugira ngo tubandanye imbere dukora ibindi bintu biduteza imbere apana ibyo bimwe byo ku navuga yuko ari ibintu byo kuraba ibintu byahejeje ndabyita ibyaheze burya tubwiye hamwe tukarekuriranira ubwo ntikoheza tugakora ibindi bintu bindi biduteza imbere tukabandanya dusangira kabisi n'agahiye kuko wamenga naho hoza abandi mu minsi izoza batwara atari aba batwara ububoke umwe ngo nabo bazoca baguma baraba ibintu inyuma byaheze bigatuma biguma biduteza inyuma yo kuduteza imbere icyumviro cyari cyo murakoze ku ijwi ry'Amerika kuko nariko ndiyumvira hamwe habaye abantu bakarekuriranira aba ibyabaye tukabyita ibyabaye nyine numva umwe ngo twoca twibera mu mahoro murakoze
murakoze Elia Sengiyumva mu kanya abashinga ntahe bagira icyo bavuze kuri icyo cyumviro mushikirije mushinga ntahe Frederic Nzeyimana mwavuze ko mushaka gutangura kwishyura ku vyerekeye ubu nduga ku ijambo mu kanya gato
igose nagomba kwanza kuramwo kuko turarondera no kumenya ibishobora gukorwa kugira ngo Burundi ashobore kubona amahoro kimwe cyo gukora ni kwanza guhinduza ibinyoma byose byakoreshejwe kugira ngo tumenye ibyabaye kuko rimwe biri muri ibyo Manuel yavuze byara ubu ibi binyoma bine bitegerezwa ngomba gukuraho kandi byavuye mu matohoza ikinyoma cya mbere ni abahutu bateye 1922 nabo bavuga ko bateye mu Rumonge amayimayi bo kwa Murere abo nabo sabari n'abanyekongo ikinyoma cya kabiri abateye imbere ya katedrale Regina Mundi kugenda kerezo rya 1990 na Mukiza nabo nyine sabahutu ibyo tubika muri temoignage y'umufaransa kazi na Dine Trehu yari n'umugabo witwa Patrice Bazombanza bari bagiye kwiyita major abari bafite imipanga babateye kuri katedrale na Dina avuga nta n'umwe yavuga ururimi rw'ikirundi bakaba batambwa ururimi rw'ikirundi bumva ko atari abarundi ntibashobora kuba ari abahutu ikinyuma cya gatatu nta ngwano yari mu 1972 nubwo mu nyuma yahavuye bambwa ntayo ariho yari yatewe ikimenyesha ni iki muri iyo temoignage ya Nadine Bazombanza umugabo wiwe yari agiye nka DJ kuvugirizwa abasoda bakuru bakuru umunsi mukuru kuri eta major ntibishoboka ko abantu bazi ko batewe bashobora kuba umunsi bate bari bateguye ngo kugira umunsi mukuru ngo wukunina hazi insinzi yuko igiye kwegukira abatutsi imyaka mihinda atamutu n'umwe ashobora kuryogora ikinyuma cya kane n'abagwanyi bateye mu Rumonge mubaza abasoda bose bagwanyi cyangwa abandi bose bazi ibintu byo gutera ingwano bavuye hanze y'igihugu bose bazi bakubwira ko tekinikema dushobora kugomba gutera urundo uvuye hanze ngo upangire kwinjirira mu rumonge kwitanganika bakubwira haragoye kwinjirira kandi bo gutsinda bubatizwa ku nk'ibintu cy'urokira mwabwa kwitanganika n'ishobora kuhatera nicyo bituma mukunda kubona ibintu bikunda kuza biciye mu cibitongo ariho igituma rero ibyo byanze kwishyura ibyo kwa Manuel ngaca ngaruka kuri kwishyura uyahejeje kuvuga avuga yuko turiko turavuga ibyaheze uhoreka ntuze ye tukarikuriranira ntuze icyo cyiyumviro cy'uwo muntu wabo ndakigaye mugabo ni kibi nicyo cyabujije yuko ntuze mu Burundi tubona amahoro mu gihe atakuri kuvuzwe ku bwicanyi bw'ihonyabwoko ryagandaje ingo y'abahutu mu 22 mu gihugu cyose benshi muri twebwe harimo n'umukuru w'igihugu cyangwa n'icegera kibo cya kabiri tukaba twakuze turi imfubyi kandi tugufi abamama bacu b'abapfakazi gusa bagwa kubera bari babikiye abagabo mu gihe abakuryobara nka basimba n'inyenyeri turiko turavuga n'abandi nabo babuyoya bahora batwara atanumwe muri bo aserukijwe mu butungane ngo Burundi tekane kwihonya bwoko ari kibi kandi kibi kitagira gukigongwe mu bindi bihugu mu Burundi gusa bumengo no kugira ibigongwe ahandi ihonyabwoko ntirigira gukigongwe ibyo bintu bibiri bidakozwe ntako twibaza muri collective ku Burundi bushobora kubakira amahoro arama nk'ayo wowe ubujumbura ariko aravuga ku ngorane be nizo kubera ababikoze biho bakabandanya baza barahimagiza n'imigani yataye agaciro ntiyumvejeje kumva uwo muntu ariko aravuga ngo ntazura kaboze cyangwa ngo ntibagira nizo bantu
igome deka duhe n'ijambo igome Emmanuel Nkurunziza namwe mu gicyo muvuze ku byashikirijwe na mushya ntahe Elia Sengiyumva mu kanya gato
ego cyane murakoze ndakunda kuganira n'uwo ngiri gihe tukakumvikana hanyuma ariko tukagira n'igihe cyo guhurira ku cyo duhuriye ko namwe Imana jewe iri kuvuga ngo nta kuzura kabuze we haba namba ndashigikiye ko ibyabaye byose bimenyekana ariko ndahagara kuri rya jambo ry'ababipfoho n'abakwita intahe aha rero nabyo ndashigikiye uko abafite abo bishe babahora ubwo nka kurya kwa ubu n'abayipfukiye bagomba kumara abatutsi bamenyekana ikindi novuga yari yakibajije hanyuma tunavumanye uko ivuga ati twebwe bivuga mbere y'imana tujya mazazenda Burundi kabiri kandi ntazaza atakihorako none bagomba kugukomeka Ndeyimana Federica Aferukira Collective de 1972 Collective de 1972 ifitanye amasezerano na leta y'u Burundi ndongo na Burundi na CNDD-FDD yuko ngo bakora imigambi imwe iyo migambi imwe turayibona naho bise ngo data bandi ngo barayasubiye nko mu kwezi kwa 11 guheze nkuko byasinyana na ministre herutse kugenda Nyamitwe Alain kwebwe twatumaze iminsi dusemerera atanarayivuga yuko iyi collective yitwa yuko ije kurondera gutungana kandi ubona yuko umenge ko kuri ibikorwa byiza yishize ikipfana n'irya leta iri Bujumbura ni nacyo gituma mu mirongo 2015 igihe abandi bariko bagira bati nyabuna nta kwihuta kuri umuntu yatowe imbere by'ivuga na ku ntunga umukuru wa collective Ndoyimana yanditse kete asaba nyiricubahiro nk'uko abivuga ngo amutumire kumwimika icyo gituma rero icyo bita ababijejwe ari ijambo rikomeye les acteurs kuko mu Burundi bavuga mu kirundi bavuga bati nta wimene igihuta ntidushobora kugira ngo tube dutwagwa n'abagirizwa ubwo bwicanyi bwo kumara abantu hanyuma ngo tubasabe yuko rero itohoza ikindi na cyo Nzeyimana akabushakashaka cyo Burundi umushakashatsi yavuze source yitwa Nadine Razombanda yego reka ndamwunganire bavuga ngo ni bitagira ngo aho bihagaze byo kubategura kumara abatutsi nizeye yuko ari umuntu yitwa Alain de Brouwer yigeze kuba ari conseiller politique wa IDC uwo nawe niwe yagize préface y'igitabo cya Marc Manirakiza Burundi de la révolution au régionalisme 1973-1976 icyo gitabo kirimo arya mabwirizwa icumi ya ubu ihamagara kumara abatutsi icyo gitabo cyashigikiwe donc il a été préfacé par umuntu wo muri IDC umurundi umuhina ubonye ko ari umwunga yarababaje ni umunyamahanga atamvo kanaka kwishira kutagiriza umuntu canke ubu kandi mu ntunga ntunga gatoya nka ndahiri mu ntunga je nkere mugenza n'andi umurundi kuvugwa kuvuga ngo abahutu abashaka gutagiriza umuntu mugenye
Reka tubibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi ya Amerika turi kumwe na Samuel. Samuel, mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Mwitwa nde izina ry'ikirundi?
Kwizera Imana.
Inde?
Kwizera Imana.
Kwizera Imana, muri hehe?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Ikibazo icyumviro mu kanya gatoyi.
Kibazo bwa mbere mbanze kubaramutsa mwebwe abamenyesha makuru n'ibyo bya Amerika mwe nabo batumira.
Eh, muri beneza.
Jewe hano ni mvugana intererano kuko numvise abatumire ariko baravuga.
Yego.
Sambere tuso novuga ko mu gihe hariho umurundi cyangwa abarundi batiyumvira nk'uko nagiye nabumvise ngo kose ko batandukanye ibyo mbere ngo barashyikiriza. Barumenga Burundi buzaca buguma munjane zitazofaziheze aho ibinjana n'ibindi bizoza biragenda urungangwe rumwe ruva mu rundi rusubira ko nk'ubu sinumva kuntu bavuga ko ibintu byagera mu Burundi naho rimwe rimusanga rivyo kubyikirira ngo ubu bwoko ubwo nibwo bwakoze ibi umwe yagirije Abatutsi indi yagirije Abahutu ndetse ko nk'ubu baratanga n'uburorero kuri byo numva ko budashimishi reka zinabona ko byiza ngo bodo maka kavuga uti mu 1972 uko ati byagenze uku nakana naka yagize uruhare runuru nuru tutavuge ngo ni Abahutu cyangwa n'Abatutsi babikoze kuko nimba wababigize ari Umuhutu Abahutu bose baba babikoze kandi ntabe ari Umututsi Abatutsi bose baba barabikoze. Ikindi nacyo ni uko nota mvuga nti n'intwaro zitazigenda zirakurikirana kuba atavuga ngo ku intwaro iri ku umugambwe sine defeated ngo ntacyo wakora kuko ngo na cyane cyane ko nawo ngo ushobora kuba ufite ishavu ko indongozi zawo kuvuga kuva ku nyamicubahiro mukuru w'igihugu unicegera kiwe ngo babaye impfubyi mu 2002 ngo bisigura ko nabo bafite ishavu nibaza ko ibyo bato bishingira ahubwo bobo ko bagukora kugira ngo ibyo bakuriyemo cyangwa ibyo babonye babikingira abandi ntagire abandi rundi rwaruka rw'u Burundi cyangwa abandi barundi bazobibamo.
Murakoze Samuel. Bashinahe Frederic na Emmanuel Samuel asanu baje ikibazo gihambaye cyane rwose ikibazo bamwe muri mwebwe mwacishije mwavuze mu kanya gatoyi muvuga ko ikibazo cy'ubwicanyi kitakozwe n'Abahutu ikibazo cy'ubwicanyi kitakozwe n'Abatutsi ahubwo cyakozwe n'akagwi k'abantu bashaka kuba bari muri ubwo bwoko nk'uko babivuga ni ibintu bikwiye guhinduka byomera hari abantu bavuga ngo changement de mentalité mugabo n'ibintu biri bishobora kuba bikomeye kurushaho hakaba nka paradigm shift n'ibintu byo bituma umuntu yimuvira gushasha kuko hariho nk'abahinga bavuga ko naho ubwo Burundi bwabamwo Abatutsi bagumye biyumvira uko bameze bomarana gushika ubu ndeka naho Burundi bwabamwo Abahutu baguma biyumvira uko biyumvira muri iki gihe nabo nyene bomarana hagati yabo bashinga ntahe mwishuri kibazo umushinga ntahe Samuel ababajije gihambaye cyane rwose. Frederic dua ku ijambo ukanye gato isahimwe umuntu umwe
cyo mushinga na Samuel avuze icyumviro ciwe nico dufise muri collective de survivants victimes de genocide hutu nabisubiramo neza mu majambo y'iwanje mwaza vuga ibyo nyene Samuel ahejeje kuvuga yatwaka amahoro mu Burundi n'ibintu bibiri gusa nyamukuru bikenewe kugira ngo Abahutu n'Abatutsi bashobore kubana n'amahoro kimwe ukuri ukuri navuze ko kwanza gukuraho ibinyoma mbwa ukuri kuvugwa kubwicanye bwabaye kwirikirwa no kudoma urutoki ku mazina y'abantu bwagira ngaha turabanzi neza je nabita akagwi kabahima batwara mu Burundi amazina ndashobora kuyahera ko uwatwara yitwa Micombero wari umuminisitiri we yitwa Simbananiye navuze ko harimo na guverineri yavuze ngo sise wawe nuze Samuel Bwingo mwari muri aba twebwe turadoma ku rutoki kiretse gusa ko atari twe duca imanza mbwa turashobora kukwereka bukuza ibyo tubirekera ubutungane akaba aribwo buzobabaza bukabagira twebwe tuba duca imanza ibyo bintu birakenewe uje ko mu Burundi ntibibigera biba na rimwe nico gituma umwanya wose ico gikorwa kitarakogwa ngo ubikoze gutyo bica biva kuguko gufatira hamwe ngo abahutu canke abatutsi je nta mututsi n'umwe ndica nta n'umwe ushobora kunyagiriza mugabo ugenda bashira kwa amazina ivyo n'ibyo bigiye tuvuga nivyo byonyine bishobora kudufasha kugira ngo ntibigwe ku muntu ata kibi na kimwe yakoze aba muhutu canke umututsi nico gituma je zoguma dusaba kubikura ku bwoko bikagaruka ku bantu n'amazina y'ababikoze aho niho kolektive ihagaze kandi nzokuma mwumva turiko tubavuga nibwo buryo bwonyine bwo kubaka amahoro mu Burundi n'umwumvikano nyakuri hagati y'abatu n'abatutsi n'abatwa ukuri kudoma ku rutoki n'ubutungane bwagiriza bene kubikora
egome Emmanuel Nkurunziza mu gice muvuze kuweje gushikizwa na Samuel
yego tuvuga bimwe na bindi ashigikiye uko inshingiro ya byose n'ukuri uretse yuko je ntantera intambwe ija hirya ubu Burundi iyo tuvuga ngo ukuri ndasubiye kuwushimikira kujya mu gihe uhari umaze imyaka ni hafi imwe wenda umwaka wa kane ukoresha amahera y'igihugu utohoza ku byaha by'ubwoko bumwe ngo abatutsi baranyegewe nta n'umwe ariko aravuga nabahaye akarero k'abatubahuje kuvuga iby'abashiki urya ibishobora kwitanga ntibishobora kuba byangaje biraba byeka Uburundi bwose kuko datwanje bavuga ngo wari washinzwe n'amasezerano wumvikanye ko bakavuga ngo amakunga yashimikiye mbega kuvuga ukuri ko twibutse kahise ejo bundi igihe washinga byari byateguwe yuko ujamwo abanyamahanga aba baurongoye hanyuma abarundi bakaza bufasha kabuhinga canke kubahari hamwe na kabutemo ivyabona ivyo barabihinduye ngo bama ngo bariko bigana ngo Cambodge ngo ntuze ngo structure mix icyo batavuga byo muri Cambodge bavuga ngo abanyamahanga bacanze abavuka bihu nuko muri Cambodge bene gutuhuza sibo bagirirwa ko barakoze ubwoko reka ndabisubiremo kuko muri Cambodge les Khmer Rouge ntibari bagitwara nibo bafashwe bashinzwe ibanga mu Burundi CNDD-FDD de ishinzwe na FDD ntije gukubitwa nta mbasa ngejeje kwerekana kuko nk'uko rutoki nka nation zimwe ko yateguye gushyira mu nzu ibonye kujya abatutsi ngo ibiganiro by'amahoro ngo ngiyo ngo niyo mushitwara hanyuma sitwara ikanuti igashinga wa muntu urumva yuko ntawe tuba ntawe tuca ntashobora kuribwa n'inzoka ngo yitware kwifata niho haho mpagarara yego no kuvuga ukuri kandi kugira uwo kuvuga atanu wagiritswe hanyuma kandi ngo musubire mushimikire ku kintu cy'ubutungane ukuri ko kuvuga ko nyine ntibikwiye mu Burundi ntitirigara tubona umuntu afungiye ho nyabwoko umwaka bagira ibyo biganiro by'amagabura nyuma bavuze ngo bose bagirizwa mu bya politiki ngo baragira ikigongwe ko kiretse ngo bagirizwe ho nyabwoko n'ibiti n'ibiki hariho abantu bifunze bari bafunze bakoze ho nyabwoko umwoga mu mpimba no mu zindi mu yandi mabohero aho umuntu umwe yasigaye ubu si wadutwara si bari mu gipolisi si bari muri izo nzego nayo ko nayo mvuga nti ni kuvuga ukuri ndashimikiye ndagishangiye na Nzeyimana na kolektifu yiwe data wanje tuje twahu ubwabo nta kudeza uruhu rw'amazi ibikorwa hanze ikizira hanze aho wagezwe abanya bwo kubizira ko atwara igihugu ashingwa amabanga mu Burundi nibo barongoye igihugu tugira amahoro
nushika ntahe Emmanuel icyo cyimvira umushikirije ubwanyuma kivuga ko abakoze ihonyabwoko ari bo barongoye Burundi nibaza ko muwa murenza karimi kuko bitaraje butungane ngo bakwitwa intahe mu gahanga si ibintu twakwemeza gaha ku radio ijwi rya Amerika
makoze ntunga gatere kubona ko icyo cerekeye jewe nibyo ntahirakubitwa mugabo shaka uce hirya ni naho ihonyabwoko ryemejwe hatangura iki hatangura ibikorwa hakabitohoza bakavuga bati naka ni gatoga ibintu mu Burundi basinaniwe gushinga iyo sentare gusa mpuzamakuru niwo watohoje si Burundi z'amanuwe yateje jenoside yatohoje ni nation zimwe yerekana yuko FODEBU ariyo yakoze ihonyabwoko ryo kumara abatutsi FODEBU twabivuganye twabyukanije aho byanditswe iduka muri ubu fodebu ni yashinze sendede none gayemwa aho tutabonye kubesha kitaboneka n'igihe
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Cedric Nibeneza
Nibeneza munyamakuru
Nibeneza muri he Cedric
mperereye aha yinyo gatonya muri ariko ni precisement ndi habita Entebbe
mu gihugu cy'Uganda izina ry'ikirundi ninde
irakoze
duga ku ijambo ikibazo cy'imvira mu kanya gato
yego ndamukije umutumire ariko connection zari zanci kanye sina kurikiranye abatumire dufite
bo turi kumwe n'umushyana hahe Emmanuel Nkurunziza akaba ari umunyamabanga wa Genocide muri Canada turi kumwe kandi na Frederic Nzeyimana
yego ndabaramukije ama mfatiye uyu mutumire yagiye kuvuga bwa nyuma nagoma namwibarize sizikume ngo ni Emmanuel
yego
yego nagoma namwibarize genda cyari muto ariko nagomba kumubaza mu Burundi hoba habaye amahonya bwoko angahe twitwa rusebuba baratubyira ibyo mu 60 na kangahe 70 90 na kangahe nagomba kumubaza amahonya bwoko yoba yarabaye mu Burundi uko yoba ngana adusobanurire n'abantu baba barayatibye ego ikigira kabiri nagomba mere nk'utanga intererano harabantu numvise ukuntu yavuze bihurije ko cyane harabantu bashobora kuba bari mu bindi bihugu bakavuga nabi abandi bantu baba bari mu hagati mu gihugu babambika nk'ibara cyangwa babagiriza n'ibintu bitaratomoka cyangwa ubutungane butarakubita nawe mu gahanga nagomba kumbera nk'umu saba cyangwa nk'umu bonera kaguhe yuko atari byiza kwagiriza umuntu intahe itarasanga umuntu yere cyangwa nye cyari cyo nagomba kumubaza murakoze
murakoze irakoze Cedric reka mukanya abashinga ntahe baragica bavuze ku byo mushikirije duhe n'ijambo Désiré mwiriwe neza muri he Désiré
yewe magaze neza na neza kurumba intara ya Ngozi umutumba neza na neza wa Bugorora
witwa nde izina ry'ikirundi
witwa ndayizeye
duga ku ijambo mu kanya gato
ze ikintu nashaka kuvuga ku byerekeye n'intererano muri make burya abarundi icyo dupfa kenshi twebwe ariko icyo twamenya cyo twokwibagira icyo dupfa tugashyira imbere icyo dupfana ibintu by'amoko kibyo dukwiye gushyira imbere dusumbya umubano mwiza kenshi harage kononerwa n'abantu b'abanyamahanga dushana mwo twagize ubwoko tudafite ariko icya mbere ni ukuraba iyo tugana umwumvikano mwiza tukareka kujyana na bene wacu twotera imwe baba abahutu baba n'abatutsi tukamenya twese ko twabuze tugaharanira amahoro
murakoze Désiré Ndayizeye reka dutangure duhe ijambo umushyanahe Emmanuel Nkurunziza ku kibazo cya irakoze n'icyumviro irakoze Cedric muca muduga ku ijambo kuri iyo ntererano y'uwo mushyanahe Désiré Ndayizeye mu kanya gato
murakoze cyane Cedric irakoze baje kibazo cyiza uti amahonya bwoko si ndayita haba kabu ubundi asanzwe yabonye ibyabaye umwe rimwe na kabu ushakashaka ntibita amahonyabwoko amahonyabwoko ni icyaha gikomeye atana kimwe bingana umugabo usa amahonyabwoko niko ujya babwira bati vol canke kwiba canke kugira ni ibyaha binaka ni icyaha cyakozwe kangahe ubundi iyo nyabukije iyo nyabwoko bya mbere kuba ibyaha by'abanyabwoko bya 1965 bikozwe bwa mbere na mbere na jeunesse mirerekano bahereye ku batutsi bibusangana icyo kimenyetso cya mbere ariko kuvuga uburundi utavuze mu rwanda uba wihenze kuko yari umugambi ubandani abarundi bari kubarabira iyo ngeso mbi ku banyarwanda bari bahenzwe n'intwaro ya gikoroni yari yashuguriye abatutsi abahutu rubanda nyamwinshi ngo bica abatutsi mu rwanda harasubiye haraba igerageza yo kureba nyabwoko 1969 icyo bise plankaka abasirikare bagombye kubagira bahore bene wabo bishwe 1965 bagirizwa ko bakoze igihonyabwoko bwa rwitanye ntibatita gutyo hanyuma ariko nabo bategekanye nabo nyine gushinga ireta itagiramo no Burundi butagiramo umututsi barafatwa hanyuma barashyirwa imanza kari ngari zashyize ndahagarara ibindi twahagaze kuno munsi ngirwe na kabiri ubu naba bene kuyikomoka kwe aribo babandanije bagakora ibindi byaha by'abanyabwoko 88 parite hutu intega na maranga hanyuma 92 abandanije na 91 ijumbura mucibitoke nuko impara mirundi na 93 rero frode ica ibandanirizwa na CNDD-FDD nivyo nivyo byahabiza ariko ubundi rero byo kuvuga ngo amahonyabwoko nicanje ubwoko bumwe shakozwe kanga ikorerwa abanaka imaze gutobozwa bikaboneka nuko hahirwa abatutsi kandi mu nyumve yo mvuze ngo ihonyabwoko rikorerwa abatutsi simba amakanye ko ari abahutu bishwe muri ico gihe hari abahutu bapfuye bariko baranyegeza abatutsi hari abahutu bapfuye bariko bakiza bavura abana bihuta bariko barabatekera aho babarashe abo basembuzi batwara uno munsi icyo ntererano rero ya Desire Ndayizeye yo kumwumva yego nibyo no kuraba imbere ndashigikiye ko twa kagoza keza mu ntumbero yacu ya afi genocide naje nivuze ka bushakashatsi ndamaze kubona akamaro ko kuvuga ukuri ndabivuga n'ibara hejuru kuko nta ibihugu turimwo aba amoko nk'isi yose tuvuga ko bose bakundana mugabo barubahana
yegome namwe namwe Frederic Nzeyimana mu gihe cy'umuvuze ku cyashikije na Irakoze Cedric reka na Ndayizeye Desire mukanye gato
ego cha na nipfuza kwishura ikibazo cha Frederic yabajije ku amahumbero boka ngaye nungira nishura n'ibyo bangana ije kuvuga wanonose muri anthropologie na bigarutse ko byose amwe bavuze bati amaze kuba amahanya boka bwa bwa mezi no yavuga ngo kwa manore yavuze je no vuga kwa urundi amaze kubihonya boko rimwe gusa n'ijya bahutu hanyuma hari ase kumusigurira inyene 65, 65, 62, 92, 93, 98, 95 2005 nije nari gusigurira yawe nari mfite umwanya Frederic ndamwereka inyene n'iryohonya bwoko yageriza iragaruka yatanguye buhoro buhoro hanyuma riraduga kubyaca kuri abo yavuze ibusangana ibusangana naho nyabwo ntabye kumara abatutsi byariho byateguwe naho nyabwo ko yateguriye ubonyabwoko babita ku banyamurambya kubera ko ibyagoye kuri abo banyamurambya nari kuri gusigurira nsubiye inyuma ndakubwiye yuko usubiye inyuma Burundi kera ubwa mbere nta batutsi bariho bose barabahanza n'abajiji bya by'imiryango ndiko turavuga bahavuye bavamo abatutsi mugaba hima babahinda bari bazi kwabo bantu hose ari abahutu mugabye ufata umwanya muremure ubonye bwoko rimwe ibyo byose yavuze cyane cyane ugeze 69 abishwe bo muri Muramvya ari uko abatutsi b'Imuramvya n'abatutsi bari ku butegetsi bamwe
babahinda musozere ku kibazo cya Desire kuko ndafite ikibazo nshaka kubabaza imbere yo kumusozera
niho nyabwoko rimwe rigenda rirasubizwamo byo kwa mwanya gusa kimwereka
igome
yacaje ku kibazo cyo kwa Desire Desire
amasego na 30
ati ibyamwoko sije byategerezwa twe twatigeza gushira imbere ibi byose tiko turakora tuguma nyine ko tubivamwo
igome ifatiye kuri cyo cyumvira cha Desire mushya na Frederic Zayimana mukanye gato amasego na 30 abarundi ntibotera imbere nkuko byashikirijwe na Desire eka bakava muizo mwijima barimwe umuhutu mututsi bakaraba umuntu niba urumwe murundi ari umukozi incabwenge agendera kuri ubuntu mukanya gato ivyo sivyo vyo kiza Burundi aho kwa mari ko ragaruka mu rugo bwicanye mutegira izina ndiba kwija masegona 3
ego cyane nizo byo shura gukiza Burundi nico gituma n'umujyo nize mu byo mumaze mwese mumva no kuri yo ari karavuga twugaruka ku buryo twari tumeze kare
ego me reka namwe mushiga ntahe Emmanuel
hari imiryango y'abavumu
y'abagiye ego me Emmanuel namwe ndabona kanya kagiye reka tumwe ni jambo nawe nyene ishuri ico kibazo mbajije bwa nyuma duga ku jambo Emmanuel nkuru nziza
makoze cyane kubera ubutungane bahagaze kuri kugaragara ku mvugo imvugo ihagarara ku majambo ntaguhagarara ku moko ku by'imibereho cyangwa mu gutunganya igihugu ariko igihe udomoreti kuti ntaka yarishe umututsi amuhora ubututsi bwi nta kugera kuvuga ubwoko nabyo kuvuga ngo tusubire mu miryango nk'uko umukuru w'igihugu abivuga
ibyo ntabwo ushiga ntahe Emmanuel nkuru nziza ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo tuganire Frederic Nzeyimana nawe ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo tuganire turashimiye ndashimiye abanyonyi radio ijwi rya Amerika bose baduteye akamo bagashikiriza byimubiro byiza ikana ibibazo bihambaye turabashimiye namwe shuti mwese mwakurikiranye ikiganiro dusangire ikiganiro muri sanga cyo munsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, reka dushimire Frederic Nkundi.